Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 25 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2019. Muri kumwe na Federica Nkundikije.
Ubuzi bitoro iki ntavyo umva nyine umuntu aricara umusose muzimu gahera yicaye nyine atace arindiriye aguma arabibita bibarabara gusa atakindi kihari.
Uyo ni umunyagihugu umuntu arangozi avuga ku ngaruka mbi ziterwa n'ubukene bw'ibitoro. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ikimanga cyadutse muri quartier Muzenga muri zone Musaga kigeramiye imiryango irenga ijana. Turaziga ko ku mukanya kari imbere. Ubukene bw'itoro bubandanya bwibonekeza buriko bugira ingaruka mbi ku bantu bakora imirimo iba yabaye mu ntara Ngozi. Abakora imodoka bazoza hamwe n'abafise ibicuruzwa badandaza ku mabarabara bavuga ko akazi gasa nakahagaze kubera uruja n'uruza rwagabanutse. Ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ari mu Kirundo mu Burundi.
Aboza imiduga mu gisagara ca Ngozi bavuga ko akazi kabo gacumbagira muri imisi kuva aho igitoro cha risasi ndetse na mazutu bitanguriye kubonekera nabi nabi canke bikabura aba ni bamwe muri bo.
Dukora nabi nabi kubi nta nakazi tunaronka kubera nta modoka zicafura izigenda kubera ziba zibereye mu ntango nta gitoro mba tubabaye nabi nyene kubera ntidukora nta kazi tugitaho ko nyene nkuko twatonze
ego mugwa jengana je kukapike ndafise nanjye kinamba nkorera igikibazo nico nyene twese defise twe twabuze gose ahantu dukorera kandi ari no kuri stasi umva ni ngorane umva nje kurabona mugenzi nyine kubera inzara y'amagati koko zindani ngaha mu imodoka.
Imyidogo ni nkiyo kubakora ako kazi ku masanganzira ya Kirundo Ngozi na Muyinga muri komine ya Kiremba muri yo ntara nyene.
Twebwe ababorayi ari gihe nyine usanga nyine habonetse nyine nk'imodoka ari nka zibiri cyangwa zitatu zine harashobora no guhera n'imisi ni tatu tani moto atani modoka rije kimwe ni moto nize mugabo tukaronga nagakinga rimwe mundwe igitoro nayo iyo gihari na munsi numwe imodoka ritaza kogabura umwanya burumwanya ziguma ziza abashefu baje no kunywesha ngatuka nababaza murogesha bagacha batubare ati ko turogesha nabandi bacha batubare ati ni mahanagura inyuma cyo nyene bagacha baduha ibihumbi bibiri kimwe bakaduha bitatu bivanye no mu boss wariwe akaduha mbere na bitanu.
Abacuruza amakara ahitwa mu Kagarama nabo nyene bavuga ko ibicuruzwa byabo bitagisohoka nkuko vyahora kuri iyo mvu.
Mukanye ntashobora gusohoka neza ko kubera na batababonye igitoro cyo kugira cyo kuba bakomeza kugenda ntibaza neza bakiriye nk'ikintu twabasaba nyine nuko bozara igitoro kugira ngo nyine akazi kagumega kwayongera.
Yego
ekitere nyine bitiko byaze nyine bigenda biracangana amahera nyine ntasakoneka nkuko yaboneka kuko n'umuntu iyo yipakije nyine usanga yishamira amenshi
aha mwagurikwa n'abandi
kugurikwa n'abapozi nyine abapfa nyine nk'umuzabujumbura n'ingozi
Tanzania hose.
Ibintu byifashe nkuko no kubasanzwe bakora akazi ko gusanura imiduga yagize ikibazo.
Modoka nshaka kumenya umwanya ifira irashaka kuba uri nkonga akibarabara guhagarara ngaha nyine ukabona iziduga zimanuka igize panuka idepana nyine muri uwo mwanya nyine bo wagice kandi nyine kibarabara
kubera ibyo bitoro biba byabuze dushobora ubu dushobora gukora kubera nta bantu baduha akazi basobora kuduha dushobora kandi kazi dushobora gukora nuko nyine biba bimeze gutyo nyine kubera ubuzi bitoro iki ntavyo umva nyine umuntu aricara umusose muzimu gahera yicaye nyine atace arindiriye aguma arabibita bibarabara gusa atakindi kihari kubera ibyo bitoro nyine atavyo nyene no kubwira nyine byaba bigenda ibintu by'ibitoro biragoye muri iki gihe kubera isi no kubwira.
Abo bose icyifuzo ni kimwe
kabisa twese aba leta y'u Burundi irabe yirukange ko bohiga gacoro tukabaho ubuzima bwacu bukaguma bubandanya bwa misi yose.
Leta tuzakoye kuri tajya no hina nyine karondera igitoro by'abanyagihugu bakora
ni kibazo kidasanzwe bose 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 abone kuri abanyene bagakemura icyo kibazo bakaraba bakaza batanga na bike bike bavuga batanga ingaha hamwe ngaha ku masanga bitanu ahandi bitanu ahandi bitanu kugira twese turonke dukwigwa.
Amezi yagiye kuba abiri igitoro kiboneka nabi nabi mu Burundi aho kibonetse kimara umwanya urumerumara mu gisagara cya Ngozi iritiro kuri magendu igugwa amafaranga ibihumbi bine aho ni mu gihe isanzwe ibugwa amafaranga atarenga ibihumbi bibiri n'amajana ane na mirongo itatu n'umunani y'amarundi no mu bindi bisagara byo mu karere k'uburaruko byifashe uko nko mu ntara ya Kirundo iritiro ya risasi ya urayi gugwa amafaranga 2,500 igeze ku mafaranga ari hagati y'5,000 n'6,000 kuyunguruza ni pikipiki hagati muri ico gisagara bikaba byavuye ku mafaranga 500 bijya ku mafaranga 1,000 ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco imiryango irenga kwijana yo muri quartier muzenga ya zone Musaga mu manuko bw'isara cha Bujumbura iragera miwe ikimanga cyadutse muri ako gace gishora gutuma iyo miryango ita ikomoka mu gihe atacokorwa abajejwe intwaro muri ako gace babwiye iradio ijwi rya Amerika ko bamaze gushikiriza ico kibazo ariko gushika ubu atakirakorwa ni inkuru ya Evariste Nzikwanyanka ari i Bujumbura mu Burundi
Ichi kimanga gitera chaguka ukobukiye kubwije muri quartier Muzenga chaturutse ahasanzwe hacu mugende munini w'amazi mabi aturuka mu ikambi ya gisirikare base no mu micungararo inyuma ya meza abiri ico kimanga gitera chaguka kiva kuruzi Kanyosha kigana kwibarabara ryo ku seminari ntoya ya Kanyosha yinjira muri zone Musaga abanyamuzenga baba mu mihana iri ku nkengera z'ico kimanga babwijwe rya Amerika ko babuze ayo bacira nayo bamira
abantu benshi bahunze nkabo bari bafite abana beshi na hari urabona hari abana abana bariko barayerera baje mu barabara ra ukuntu mu bigenza kabisa muhagarukire hakirikare cyankwa mura ukuntu mu dutabara murabona ko intu bya bayendase naho baguma baza ngaha ntacyo bavuga bacha barengana bakafotora gusa naho urabona haguma hatera hanyika
n'ukuri ibi bintu biko birashika ngaha nakamara amaza twese twarumiwe kubona bidushikira ibintu nk'ibi urabona ko turi mu gahinga
abanyamuzenga bemeza kubu barara hanze kugutinya gutwagwa mu ijoro uno mukenyezi ijwi rya Amerika kajya musanze ikiranye n'abana biwe asaba ko leta yobagarukirako
nitukigira naho tuba nitugira naho turara ahanyene mu dusande no mubona twitunira hanyene
tubasanze ahantu hadi iki kimanga murajyama mugasinzira koko
ariko wowe ngaha wosinzira none ko turi mu gahinga none ko turi hejuru y'ikimanga nkuri abategetse ahubwo batwumva ni badutabare badufashe kuko twegwe ntacho twoshobora nta nico twokwifashisha abatwumva ahubwo batubona badufashe badutabare n'ukuri n'umukuru w'igihugu adutabare kuko ni se ndi numuvyeyi wacu adutabara rabe ibi bintu ngene vyogende yo dufashe
muntuwaro bavuga ko batanze icigeranyo kubabakurira ariko nanubu atakirakorwa mu ntumbero yo gukinga impanuka nduka mazina Matias atwara Serire Muzenga asanga abategerezwa kugira ico bakoze bariko barakwega maguru
ibi vyatanguye bukebuke kwabo umva ko byabandanije nga aye kuduga biraduga urako bisigaye ibintu bitoya kugira ngo abanyagihugu nyamazi yabatwagwe ko murabona ko amaze kugendezo zinga zimaze kubomoka twasaba rero izindi ko bazikengera hakiri kare kugira ngo abene igihugu ntibangara urako ariko arasatira haduga ngahaye kukaburimbi najyo ne ndibaza kuri kaburimbi najyo ne yohava rigira ingorane
ariko ibintu bimaze igihe mbega mwarabitanze hejuru muri zone muri commune mwaratazicegera
twaragitanze chef de quartier arabisi na chef de zone ivyo twari babwiye baraje no kuharaba ivyo byose ngira biriko birateba kandi amazore karabomoka kuko abomoka ku munsi ku munsi ego ni banyaragasi kabisa
imvura igori nyinshi muri kino gihe mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo ntibangamiye gusa amazu y'abantu ibiraro by'inzuzi bica mu mugwa mukuru w'igihugu biterwa n'imyuzure gushikaho n'amazi abica ko hejuru ikigeramiwe ni kiraro cy'uruzi muha ku ibarabara rya Bujumbura rumonge RN3 mu gifaransa Juvenal Barasita yaganiriye n'ijwi rya Amerika sinzu y'ubunywero hafi y'ico kiraro ubwo bani bwinshi afise ica saba
ico kiraro rero kimeze nk'izi nyubako zacu bategeza ko byihutira cyane kuko ni kiraro mu ibarabara hagi kintu kizimbye cyane ni kiraro kandi gipfa mu kanya gatoyi batagitabaye hakiri kare uhaba bayibuka koza kuyora bashishe
ku bijanye n'ivyo biraro umuyobozi mukuru w'amabarabara yatanze ihumure engineer Vincent Bayubahe kuri telefone yabwijwe rya Amerika kuvuba ibikorwa byo gukingira ico kiraro bigiye gutangura
muri imisi haraguye imvura nyinshi cyane ngo yononye amazu y'abantu amabarabara imirima rero n'ibiyaro byacu byasigaye inyuma muri ivyo rero hariho ikiraro cyo kumuha kuri iyo bararyamo igihe ivyo biravyubakwa ni kera cyane imvura yaragwa bisanzwe ariko muri iyi misi barakwitarikwa nkisegenya amazi acaza ari menshi n'aya mango muzi yuko iya misozi hananiye Bujumbura imisozi nta biti yambaye bivuga ko imvura yose iguye niyo nyengeseye mukuzimu ikize yiruka ajya mu myonga niyo mpamvu rero mbona hariya ku mpande zo zige no hino aso naho noneka ariko rero natwe umuyobozi ubwo barabara ntitwicaye twaciye dusaba mu bushiranganzi bugiye n'ikigega cya leta ibyo twita urgence kugira ngo baturose uburyo duheze dusanasane turaho twokinga kiriya gitarabomoka
imyuzure n'isidagurika ry'amazu biturutse ku mvura nyinshi yanatumye imiryango irenga amajana ane yo muri zone Buterere karitiye mubone mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura itagira hiki kumusaya haraheze ikiringo cindwi amakuru yemezwa n'abajeje intwaro muri ako gace Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Kira
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 Kira ni kiganiro cy'ugwaruka kuvyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
imiti ifufaza umugira wa sida ningira kamaro ko ayifata neza bamwe mu bagendana umugira wa sida bayifata mu ntara ya Gitega bavuga ko batakirwaragurika bakemeza kandi ko bakora ibikorwa bitandukanye cyo kimwe n'abategendana umugira wa sida ni inkuru ya Jean-Claude Shibimana umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika ari mu ntara ya Gitega
Abagendana umugera wa sida baragwaragurika bagasinzikara bakagira amagara make iyo batarabimenya ngo batangure gufata imiti ipfufahaza uko kugwaragurika niko gutera amakenga bamwe bamwe bigatuma bafata ingingo yo kuja kwipimisha aba bakenyezi twasanze mu kigo cishiramwe gishinzwe gushigikira abagendana umugera wa sida ANSS mu mfunyapfunyo y'igifaransa mu gisagara cha Gitega baravuga ingene bagwaragurika
Nama ngwaye malaria yari maze kwameza atandatu naronze ngira ngo numuyaga wo mpenura
narakunda gutonda kwa cyane ngo amaraye mwanya wose diyabike kinini ya cyane kushika hamwe nonda nkahera ndabyimbira ibintu byo ngaha bita mu namangriyo
Aba bakenyezi biboneka ko bashize amanga barigana ingene bipimishije ubwa mbere.
Sinzi ukuntu naje no Igitega rero amakuru wanje abura kuri hopital yarande bakumubiri acyambwa ati ngo njere kwa muganga ndagenda aramya hancana maze gusubira mu nyabikere acyasaga namaze kwandura acyanuma mu maguru masha ncandaza acyashikana muri amashyira hamwe n'abandi ntibabeda menshi ngaha muri swari hari maze kuzura baranyakira
bwa mbere natanguye ndagenda kwipimisha bwa mbere muri swa Burundi barahubura ndaje muri ABBF barahubura NSS yarekiri nyabiharage barahubura umpima barawutora
bamaze kumenya ko bagendana umugera wa sida baciye batangura gufata imiti pfufahaza ubu barashinga intahe ko batakigwaragurika
Nukuri imiti irafitiye akamaro cyane ubu malaria narataye diyare ntayo nkifise niyo ngo ayi gripe mukaje bibaheze nta bantu ngira ngo ndakwaye n'ukundi ashimira imana cyane ushika ubu singwaragurika kabisa ndakomeye nuko
ubu nanje nukuri ndashima mperuka malaria mwico gihe nyene ntari bwamenye umugera mu bitaro njayo ari uko ngiye kubyara kubera abangira sizariye ne guza sindigara nsubira kugwara indi ndwara y'ibyuririzi by'umugera nta ndwara ni imwe ndwaye nyene nk'utu gripe nyene nkaza ngaha bakampa umuti naho nitumara ko ni minota myinshi cyamwira nukuri umuti waradufashije iyo taba umuti jemba narapfuye
Uyu mukenyezi avuga ko umwana yonsa igihe yipimisha ubwa mbere yasanze na wagendana umugera wa sida yemeza ko imiti pfupfa hazarikira umara kuko uwo mwana afise amagara meza nawe akaba yabandanije abyara abana bakomeye
Nari nose umwana uwo mwana yaramaze amezi munani mumaze kuwuntora bacambwira ati urapimisha uwo mwana nawe umwana bacasanga aragwaye basanze agwaye umwana caraja ku miti agenda afata imiti ntanguriye kuri bagitirime ndayifata ndabyibuha ndasa neza ntwayindigira kabiri nshya ndacabashira ku muti mukuru ashize ku muti mukuru ndawufata ndabyara umwana akomeye ndamupimisha iturodine barambwira ko akomeye n'ubu yaracutse ubu ni nkumi yitambukira ni waraba no kuva maravoma ndasubira ndabyara uwundi agira gatatu nawe nyene arakomeye
Avuga kandi ko n'umugabo wiwe afise amagara meza kubwo imiti pfufaza afata nubwo bitoroshe kumugondoza kugira ngo nawe aje kwipimisha
Gabo wanje nambwiye ati uragenda kwipimisha je bantu uyu mugera ko yo bemwe ngo ndashaka nipi ndambwiye none wafa abana batorekwa niki acarambwira ati jewe arikupfa ndapfuye jese nzogenda ndamugira utemeye kugenda bambiye yuko tugumye tubana umfata umuti nawe atawufata uguma unkororera abasoda bwo nyene nti ubu rero atari ibyo cyo tuvana aratinda arankundira araza baramupima maze kumupima nawe nyene barafata imiti bashana rugaba gwigange nti boraba acabaye nawe nyene heruka ingwara atarafata umuti onyene yakuma kwaragurika akora ibintu by'ingufu gacishika gacagwa mu nzu atarafata umuti mugubu uye kweri umuti waramugiriye neza ndashima Imana.
Ibikorwa bitandukanye bisaba ingufu uyu mukenyezi yemeza n'akanyamuneza kenshi ko abikora cyo kimwe n'umugabo wiwe.
Isuka turayishoboye, ikiyede ndagishoboye, nta kintu na kimwe ntashoboye. Umugabo wanjye nawe ni bajya basungusungu bapakurura imodokari muri vire, ibirije narashyira ku rutugu, imodokari y'umunyi biki ntacyo ndashoboye.
Muganga Janine ndayishimiye umuhuzabikorwa muri ANSS mu ntara ya Gitega amensha ko abafata imiti neza basubira bagakomera bakarangura imirimo itandukanye nk'abandi ariko aremeza ko hariho n'abadafata imiti neza.
Kuri benshi barayifata neza kandi ikabagwa neza bagasubira gukomera bagasubira ku mirimo bakabaho nk'abandi ariko rero nta mwonga uri satu bidahizwe hariho abo nuno munsi badakurikiza impanuro tuba tugaratu bona rero iyo hageze ko tugira ibipimo byabo tugasanga ntibimeze neza baragiye baraduhenda yuko bayifata neza mu nyuma bagate bakabona yuko buvugisha ukuri haya matukagerageza kubahanura baracariho rero mugabo numvuga ko atari benshi.
Mu gihe umugera wa sida utakibonekeza mu gipimo cy'urugero rw'umugera mu mubiri gikorwa ku bafata imiti ipfupfaza charge virale mu Gifaransa ntibisigura ko umugera uba wakize. Muganga Janine ndayishimiye ahanura abagendana umugera wa sida bose kwama bitwararika gufata imiti neza nubwo baba batakigwaragurika. Jean-Claude Nshimirimana mu gisagara cha Gitega, Ijwi rya Amerika.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakobwa batwakazi bariteguriye kuja mu higanwa ry'umutwakazi wa Karanga rigiye gutangura mu minsi iri imbere mu Burundi. Iryo higanwa ririko ritunganywa n'ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba rizotora abigeme bazohiganira kibanza cy'umwigeme wa mbere kwije byose Miss Burundi. Mu kanya gaheze mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Oriana Itangishaka yaganiriye n'userukira iryo shyirahamwe imbere y'amategeko Felicien Minani. Minani atangura avuga icatumye atangura igikorwa cyo gufasha umwigeme umutwakazi.
Ingene byaje ahubwo mu nkundire manze by'ukuri nsabe imbabazi ubwoko bw'abatwa b'Abarundi kubera ko jewe nkiri umwana mutoyi hari ibintu nabonye ari nabyo byatumye ngira uwo mutima wo gukunda abatwa n'abo batwakazi karakarenganyo nakuze mbona bagirirwa nkiri mutoyi. Eka nico gigongwe ndabasabye ndagisabira n'ababyeyi banje batakiriho kuko nabo bari mu bakoze ibyo bintu kandi usanga byakozwe n'Abarundi benshi hirya no hino. Aho abatwa baza iwacu muhira ntitwabana na kure cyane washaka nibo batumbira inkono twatekeramo ibibindi bashiramo urwagwa. Hari iminsi mikuru barabatumira baje baguma hariya ku irembo abantu bakanwa bakaboregwa bakajya mu nyuma akabariho byibuka rero abo batwa naho nyine bakabashyira hariya kure. Rero kube byarambabaza kubona badashobora kuza mu bandi ngo begereho bicaye abandi kandi bagatamba neza. Je rero nshangurana icyo kigongwe cyo kumva yuko babarenganya. Rero ku ishuri ho niho byagiye kunyuka nibuka niga amashuri matoyi. Hari umunyeshuri yigeze gusura mu ishuri acabeshera umutwa abandi bamuca ko bamuvuga nabi birambabaza. Ubwo rero gushika naho rero kugeza n'ubu uyu mutima nace ndawukurana kubera ko ndabona barenganwa cyane.
Twavuze ko twumvise mu minsi yahera yuko uri kurategura indirimbo ugiye kubatura uko uri kurana basaba imbabazi reka twumve basi uducishirize ko ako karirimbo uri kurabategurira.
Ako karirimbo karacari mu gikoni ariko
kitwa ngo iki? Ako karirimbo kitwa ngo iki?
Naye kitwa bo izina ni izina ry'ifata kibanza kubera ko iyo ikiri mu gikoni hari gihe bishobora gushikwihejeje ukumva ko uri hindura mugabo nayise nabana bu Burundi kuko ndavye ingene babayeho mu Burundi wogira ngo sabana bu Burundi ariko rero ntaraka kuri iyi mbira nubwo mvuze uko no canshima kuri iryo jambo seti nabana bu Burundi ubu ndabona yuko hari biriko birahinduka bitari bike kubera ko mu nzego z'ubu urabasangamo haba mu bakeguza amateka mu bashinga amateka ndabishima cyane uko siko byari imbere kandi ndashimira n'abategetsi bahari ubu babitaho ndabona ko hari ibintu biriko birahinduka ngo rero ndabagirire gato
yego uruzobukoze cyane
abo batwandirimba n'abana b'u Burundi bimuze twese hamwe tugire icyo dufashije ni bene wacu ni bashikacu n'ababanyi n'umuryango
murakoze cyane rwose. Uyu ni Felicien Minani akaba azwi ku izina rya Femi de Jaba ni naryo zina ry'ishyirahamwe serukira imbere y'amategeko mu Burundi. Turiko turaganira ku kuntu iryo shyirahamwe ririko riragerageza guserura umwigeme w'umutwakazi bakanamufasha kuja mu ihiganwa ku nshuro ya mbere mu karere umutwakazi yashigwe imbere kuri urwo rwego mu ihiganwa Miss Burundi. Reka rero tubandanye ikiganiro twongera duha karyo n'abanywanyi bijwi rya Amerika ku murongo wa telefone batangiye guhamagara nabo baterere ivyumviro canke ibibazo. Duhere kuri Samuel. Amahoro neza Samuel.
Amahoro cyane.
Murahura komeye.
Ndakomeye namwe murakomeye.
Yego turashima. Duhamagaye uri he?
Ah, ndi mu Rwanda ariko ndi mu Rwanda ndamuze kumwanga n'umba ko
kitse neza. Uduze gatonyi jwi dugakwijambo.
Kubganje ronavuga kuti ndambe rutangura gushimira uwo mu Rwanda uwo mushinga nayo sami docha ni yumvise cyane cyo guteza imbere abatwakazi nabo amatanda n'ibyo abatwakazi nabo hafi ya kubera nk'uko mu Rwanda ni igisandi n'imirabungu hari umukobwa ari mazuka ari mazuka cyane ku mbuga nkoranyambaga uyu Josiane yari yacyava mu cyaro mu kubona ko n'abavukije mu mujyi wa Kigali ubona ko ariko arabatangaza n'atangaza abantu benshi ko nabo nyine kirango hato cyaba bato ko n'abatwakazi isi bose nuvuga bakwiye mu buzima bumeze neza nk'abatwakazi bavutse mu miryango imeze neza nubwo bavutse batanga basi barasengeye rimwe bahize amashuri muri aya mashuri amasiti aratwara abatwa muri rusange rwo mu gihugu ugasanga n'abantu ku batwakazi hari abantu bari kizirije kandi bameze nk'abafite imyanya y'ijambo n'abagiye abatwakazi bahariya mu cyaro hariya ruguru bajya nyine akibundi nkono bagitubundwe n'ukundi nkono cyangwa bari n'abonye ngo umbuye n'abanyarwanda n'abanyarwanda yogerageje kwa tushoboye ku buryo nabo agakaryo bakamenya kandi bakaronka babahimiriza na cyane cyane iki muri rika shyirame gabo imitoba bakagenda bakabahimiriza ababyifurwa bose bakashobora kubona ko kajya gukubita ku kabitaro n'abandi uwo mu arakabati nabo nagira mbazi none umutwe w'akazi ibyo batumva abantu cyangwa uburanga abandi yacogwa tuhabwa iki byasaba nk'ubucumenya ati yacogwa tuhabwa ibyumba cyangwa bita n'ikibirungi asanzwe tuhabwa cyangwa ari ibindi bintu kugira ngo nabonye bagiye bafite muri afurika uburyo bwita amahirwe akacogwa ku wa mbere ko amenye agashima turonko bwakoze.
Murakoze cyane Samuel. David ku murongo wa telefone turi kumwe.
Ndabumva neza mwiriwe neza
amahoro
amahoro
tugakwijambo
ndabanza gushimira uwo muvandimwe wagize initiative nziza yo gutekereza ku basigajwe inyuma n'amateka twe niko tubita mu Rwanda hanyuma rero abanagira ngo mubwire ni ese cyangwa mubaze ni ese ko tuzi ko abasigajwe inyuma n'amateka bafite ibibazo byinshi bitandukanye mu buzima bwa buri munsi arareba agasanga iyo niyo nzira yahisemo nziza yatuma baseruka kwa guseruka kwabo kukaba kwanaheraho bitinyuka bajya mu ruhame ndetse n'ibyo twita ibibazo bibazengurutse bikaba byaba umwanya mwiza w'uko uwo misi w'umutwakazi yabasha kuvuganira abandi n'ibitari biri hanze mu bibazo bafite bikamenyekana ko nta kabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri ndamubaza nese kuba misi w'umutwakazi azaba aje yitwa gutyo ese mu bandi mu yandi miyindi miryango migari y'abarundi babyita moko bo haba hari ukuntu buri bwoko bufite uburenganzira bwo kwamamaza umukobwa bushingiye ku bwoko bwe ku buryo iyo kampanye itazagira ikibazo mu buryo bugongana n'amategeko n'itegeko nshinga ry'u Burundi. Ndumva hanene hari ibyo ngibyo navuga ahasigaye Imana izamuhira birebe ko azabigeraho.
Murakoze cyane David.
Murakoze cyane.
Hariho umugwi uhari uriko urategura iryo higanwa ugizwe n'ishyirahamwe Semi de Jaba hamwe n'ayandi mashyirahamwe y'abatwa mu Burundi. Hariho ine proba ya ivuze nayo irimo ikarimo ashyirahamwe atandukanye aharanira gateka cyangwa kugira aharanira neza y'abatwa twifuje ko nabo nyine dukorana. Hariho n'andi mashyirahamwe atandukanye yo mu gihugu n'abarabije imico kama. Ni ukuvuga rero ni ikintu twagizwe cy'abarundi bose. Kwanza nciye mboneho n'akaryo ko gushimira abarundi bose hirya no hino bashimye kino cyiyumviro ku buryo bamaze kubyerekana batari bake. Nababwira yuko hariho nguba muri Amerika yitwa Jean Paul Nibanyumva we amaze no gutanga agatererano kiwe amaze kumva icyo cyiyumviro. Urumva rero ko icyumviro cy'abarundi kandi birashimishije kubona abarundi batari bake ariko bari kubita gashi bakabona yuko by'ukuri abo bene wacu bashiki bacu babatwa kazi cyangwa batwa muri rusange dukwiye kubafasha. Rero icyo azoronka n'uyu mugwi uzokwishyura ikibazo ejo hazoba ihuriro Bujumbura ku mugwa mukuru ku cicaro cya fondasiyo aho tuzomenyesha uko ibintu biteguye hanyuma ndibaza n'icyo kibazo abajeje uwo mugwi bazocishura. Hamanshe nishura icya kabiri cy'umuvandimwe yitwa David nawe nyine ndamushimiye. Hanyuma ikibazo yabajije mbe iyo niyo nzira tubona yuko yoba ari nziza narijya basanzwe bakenye. Nomwishuwe nakubwira yuko ku ruhande rwanje murumva yuko natanguye gushinga ishyirahamwe haraciye imyaka irenga 12 yo kubafasha yitwa Vone Covid. Iryo rero twarabafasha mu buryo butandukanye bwo mu buzima sinokwirwa ndabudondagura ni bwinshi haba mu byambagwa na cyane cyane kwiga ku mashuri abana nibo twitaho cyane n'ibindi bitandukanye. Mugabo rero aho icyumviro imperuka mu Burundi naragendeye abo batwa aho baba kuri narahuye ndabigemeye bisa beza babatwa kazi hanyuma ndavuga nti nuna aba by'ukuri bihera kuri bya bindi by'abarundi usanga ahubwo numvise yuko ari n'ababakurikira bagakundana mugabo mu kinyegero kandi ari beza ndavuga toya kaba batwa rero kazi kwari beza iryo herera niho rero niyumviriye yuko mu mahiganwa ya misi mbona babarenganya ntibabashyiremo. Ndavuga ati reka rero nabo icyo cyumviro ndagishikirize fondasiyo numve yuko twotegura iryo higanwa. Ubwo rero fondasiyo abo muri fondasiyo muri komite nyobozi baragishima baca bavuga ati nibyo reka tubikore hanyuma akaba nshimiye kwanza n'umuntu uturongoye nyakubahwa Tabu Abdaramani rakiza yarabigize mu ruhara ubwo rero tuca turavuga ati reka tubishyira habona abarundi bace barabyitabira ari benshi ku buryo ubu biragaragara yuko by'ukuri ari nk'ikibazo cy'abarundi benshi muri rusange. Rero twace tuba duti reka ko hariho ibintu abantu bafatira kugira umuntu abe mwiza ubwiza gusa hariho n'amashuri n'ibindi niwe ndatondagura reka hajeho umugwi uyo mugwi uvyige hanyuma turabe bajya batwakaza buzuza ibyo bintu bisabwa abari batoca muri iryo higanwa.
Turakushimiye Oriane n'umutumire wiwe inshuti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika. Ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Facile yadufasha kwigiranya ibiganiro twateguriye. Turashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.